ibyerekeye imigambwe nuko tubona ko hari imigambwe imaze igihe yidogera leta ko yoba ifise uruhara mu kuba yarayiciyemwo utugwi kandi bakagira bati kubera icyo ntibatworohereza yuko twoshobora gusubiza hamwe bikabonekera kandi yuko hariho n'umugambwe uheruka kuja kwitwarira leta mu karere ka Afrika mu butungane kugira ngo barabe ko butunganiriza ibyo rero kuri twebwe bibabyo canke bitabavyo nuko bica bivyura umwuka mubi mu banyepolitike
ku kibazo ca seni hari abanonosoye politike bavuga ko igikorwa cyo mu rwi coba kitoroshe kuko kenshi na kenshi tufatiye ku karorero nk'abantu bo mu mirwi sepi na sesi usanga abasaba kuja muri uyu murwi ari benshi cyane gose nk'ibihumbi birenga ugasanga hari ibibanza nk'ijana n'ibindi gusa icyo ntishobora kuba ari ikibazo co tuma imigambwe yama iri kwidoga
birashoboka yuko coba ari ico kibazo mugabo kandi nagira ndakwibutse yuko umugwi seni ni ukuvuga ku rwego rwo hejuru wagiyeho mu nduru kuko bamwe batemera ubwo rwego batemera abagize ubwo rwego ako rero nako karashobora kubandanya kajamwo kugira ngo bamwe babandanye basa n'abatemera igikorwa cy'ubuhagarikizi bw'uwo mugwi uko bagira bati washizweho n'abari ku butegetsi none bagomba gukorera abari ku butegetsi icyo kirajamwo kandi kica gisaba rero yuko abagize uwo mugwi berekana koko ko badakorera umugambwe umwe twovuga ko ari wo uri ku butegetsi mugako bashobora gukorera bose kandi gushika ubu baragerageza ibitari bike nuko nyine by'u Burundi bigoye
iby'u Burundi biragoye nkuko mubivuze mbega izo nduru ni kutumvikana ku ngingo nkuru nkuru za politike mu Burundi n'ibintu bimaze igihe kirekire twibuka ko mu 2010 heka hari imigambwe yavuye matora nyene ika itasubiye kubandanya mbe ico nico ba ico kibazo nico bakiva cyane cyane icinduru cyangwa kutumvikana nico bakiva ku ngorane Burundi bwagiye buracamo mu myaka yose iheze
ego izo by'ingorane nyene birajamwo nico gituma tubasaba yuko abanyepolitike batoguma bagomba kumera nk'abantu batabona ibintu uko bimeze boza baribuka iyo twavuye aho tugeze niyo tugomba kuja kugira muri bimwe bimwe bashobore kuza baraheberanira biyumviriye ineza nkuru y'igihugu n'abanyagihugu nyene na bene gihugu hanyuma tukabona yuko byoba byiza bagumije ya nzira twafata hariya iarusha yuko abantu boze baraganira kandi gusa ntibi bintu by'inama mugabo baganire bumvirizanya umwe yumviriza uwundi baheza bagira bati turashitse kuri iki ikibananiye bagira bati iki kiratunaniye baheza baraba ukuntu baheberanira mugabo nanone bakurikije amategeko
Musenyeri Gervais bashimiye ubusa mwihweje ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe eka n'ingorane utunenge hirya no hino murabona ko amatora yo mu Burundi ni mu mezi ari imbere mu mezi nk'atanu n'inusu atandatu ari imbere mbega muribaza ko ayo matora azoba akagenda neza
twebwe twiyumvira yuko amatora arabwirijwe kuba kuko atabaye none byogenda gute twaramaze guhitamwo guca mu nzira ya demokrasi intwaro rusangi iyo ntwaro rusangi nayo ntiyokunda tutagiye turemera inzira y'amatora ni ngombwa rero yuko amatora aba nacyo gituma duhamagarira abene gihugu bose duhereye ku bakristo tujejwe bwa mbere yuko bayoboka iyo nzira y'amatora bakaja kwiyandikisha kandi bakazotora bivuye ku mutima tukongera kandi tugahamagarira n'abanyepolitiki ko bagira ku buryo ayo matora aba kandi akaba neza tukaheza rero dusaba yuko abo bose bashinzwe gukora ku buryo ibyangombwa byose biboneka yuko bokora
Monseigneur Gervais bashimiye ubusa ndabashimiye cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe.